ni heze uraritswe buri munsi saa 10.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye kubagezaho aya makuru. Uburundi buravuga ko umubano wabwo n'igihugu cya Misiri wateye indi ntambwe.
Twagiye mu bisata byose, bamwe bose mu byo bakora bavuga bati twebwe ntidukora nka kujya bisanzwe mu migenderanire. Ibihugu biguma bivuga amajambo, dushaka imigenderanire dushyira mu ngiro, kandi Burundi turazi ko buri nyuma cyane ku buryo dutegereza kuvunguruza kuko bo barateye imbere.
Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi ukubutse mu ruzinduko muri icyo gihugu. Mu Faransa ho hasohotse raporo y'impuguke 15 zimaze imyaka zishakisha uruhare rw'icyo gihugu rwavuzwe muri Jenoside yabaye mu Rwanda. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Ikaze na none kuri mwe mwese muduteze amatwi hano ku Ijwi rya Amerika. Itsinda ry'abashakashatsi 15 leta y'u Faransa yari yashyizeho gucukumbura uruhare rw'icyo gihugu muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ryari rishyize ahabona raporo yaryo. Iyo raporo yavuze ko nta bufatanyacyaha muri Jenoside u Faransa bwigeze bukora, ivuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari umugambi wo gukora ibikorwa bigamije Jenoside. Muri Ijwi rya Amerika tugezwaho na Tim Harris Ishimwe.
Komisiyo yari imaze imyaka ibiri ishakisha uruhare rw'u Faransa muri Jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 yanzuye ko u Faransa bwatinze cyane kumva uburemere bw'amahano yahitanye abantu barenga 800,000. Gusa iyo komisiyo yavuze ko nta bufatanyacyaha u Faransa bwagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyo komisiyo yasohoye icyegeranyo kivuga ko Ubufaransa bufite uruhare ruremereye kandi runini mu guteshuka kwateye ubwo bwicanyi. Ibyakunze kuvugwa ko Ubufaransa icyo gihe bwari buyobowe na Perezida François Mitterrand butakoze ibihagije ngo buhagarike Jenoside byatumye umubano w'u Rwanda n'icyo gihugu uzamo igihe mu myaka ya za 90. Kubera iyo mpamvu, Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa yashyizeho komisiyo igizwe n'abantu 15 mu kwa gatanu muri 2019 kugira ngo igaragaze ibyabaye mu Rwanda hagati ya za 90 na 94. Abategetsi bo mu biro bya Macron batangaje ko iyo komisiyo itari igamije gutsura umubano hagati y'u Rwanda n'u Faransa gusa, ahubwo muri rusange no ku mugabane wa Afurika, kuko n'ibindi bihugu bifite ibibazo ku buryo u Faransa bwitwaye icyo gihe. Abayobozi bo mu biro bya Macron bavuze ko icyegeranyo cy'iyo komisiyo ku ruhande rumwe cyanenze u Faransa kuba bwananiwe mu byerekeye politiki, inzego, ubuhanga n'imyitwarire ikwiriye, ariko icyo cyegeranyo kivuga ko abashakashatsi nta bimenyetso babonye bigaragaza ko intwaro zivuye mu Faransa zajyanwe mu Rwanda Jenoside imaze gutangira. Iyo raporo kandi yavuze ko nta makosa ingabo z'u Faransa zari mu Rwanda icyo gihe mu cyiswe Operation Turquoise zakoze. U Rwanda rwakomeje gushinja izo ngabo gushyigikira leta y'icyo gihe iregwa gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside. Iyo raporo kandi yavuze ko nta bufatanyacyaha muri Jenoside u Faransa bwigeze gukora, ivuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko ari umugambi wo gukora ibikorwa bigamije Jenoside. Gusa icyo cyegeranyo cyasanze harabaye ibitaragenze neza mu byerekeye kwemera uko ibintu byagenze, ari nabyo byatumye leta y'u Faransa n'igisirikare bafata ibyemezo bafashe. Iyo raporo yasobanuye neza ko itagamije kugira uwisarika. Uruhare iyo raporo izagira mu gutsura umubano hagati y'u Rwanda n'u Faransa ntibiramenyekana, by'umwihariko uko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari buyakire. Itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda kuri uyu wa gatanu ryavuze ko ryakiriye neza iyo raporo nk'intambwe ikomeye mu byerekeye kumva kimwe uruhare n'u Faransa mu Rwanda. Ryavuze ko mu byumweru biri imbere u Rwanda ruzasohora raporo y'iperereza ryarwo. Perezida Macron yari yizeye ko iyi raporo iri burangize ikibazo cyari kimaze imyaka 25.
Hano ku ijwi ry'Amerika twagerageje gushakisha inzego za leta y'u Rwanda ndetse na komisiyo ishinzwe kurwanya genocide muri icyo gihugu ngo batubwire ku buryo burambuye uko bakiriye iyo raporo, ariko kugeza ubu ntibiradukundira n'ibidukundira imakuru yacu ataha.
Chuti z'ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuje mu Burundi, aho nyuma y'urugendo Perezida Evariste Ndayishimiye w'icyo gihugu yagiriraga mu Misiri atangaza ko Misiri nyine igiye gufasha u Burundi mu nzego zijyanye n'ubuzima, ubuhinzi, inganda, itumanaho n'itangazamakuru. Eloge Welikaneza inairobi muri Kenya arakomeza inkuru.
Aganutse Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yaganiriye neza cyane na mugenzi we w'igihugu cya Misiri na cyane cyane mu bijyanye n'umutekano muri Afurika uhungabanywa n'imigwi y'iterabwoba hamwe n'inyeshyamba. Atanga urugero rw'imigwi y'iterabwoba ibangamiye cyane cyane akarere k'uburaruko bw'umugabane hamwe n'inyeshyamba zirwanira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harisis na Ndayishimiye ariko baranavuganye kandi ku bijyanye n'ibisata ibihugu byabo byofashanyamo mu iterambere. Ibisata bikuru bikuru u Burundi na Misiri bigiye gukomezamo kurusha imigenderanire n'amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, kuhingura ibigize tunga kama ba mukera rugendo no gutuma tumana kwa makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko minsi ya vuba ibyasezeranywe byose bigiye kuja mu ngiro. Evariste Ndayishimiye:
tugiye nko kugisata cyo burimwe bo barafise uburambe murazi ko mu bugaragwa batunzwe no kuvomera, twebwe natwe turira iyi imvura itaze, nabo rero bakaba bafise ubwo buhinga dutegereza gusangira. Bo rero baca bagira n'ubundi buhinga bukomeye butuma turonka umwimbu ushimishije, aho rero tukaba twaramaze kugiranira ayo masezerano. Hakaba n'amasezerano mu bijyanye rero n'indero amagara y'abantu, hariho n'amasezerano kugira ngo dutsimbataze imigenderanire yuko ibi bihugu bibiri amaleta yabyo yotemberanira nk'ugiye iwabo. Ni ukuvuga yuko abakozi ba leta b'i Burundi be nabo mu Misiri bakagendera igihugu cyacu atangorane. Twarahakuye ubumenyi bunini kuko twarabonye yuko bari ku kivi, ntibakimeze nka kumwe tuvuga ngo abanyafurika n'abantu bitonda, bobo n'abantu twasanze biteguye gushyira mu ngiro ibyo twasezeranye byose. Mbere n'abagwiza tunga baho baragiranye inama nabi wacu, inama ndende muzobona mu minsi itarambiranye, kuko batubwiye yuko amapfungo aheze bazoca baza nabo. Rero bobo ntabyo guta bavuga bati twebwe ikintu tukivuze kiba kibaye, mugabo namwe turabikeka ko muzohava mudutebye. No kuvuga yuko twebwe natwe icyo kigwa bazokitwigisha, kuko nk'ubu utuza amasezerano yabo cyaba yafata bagaca bayashyira mu bubati numira ntibigere bategura, kuko muvyo batwaza bati murafite imigambi iteguye duce tuza kuyikorana namwe, kuko twagiye mu bisata byose bamwe bose muvyo bakora bavuga bati twebwe ntidukora nka kujya bisanzwe mu migenderanire ibihugu biguma bivuga amajambo, dushaka imigenderanire dushira mu ngiro. Kandi Burundi turazi ko buri nyuma cyane ku buryo dutegereza kubwunguruza kuko bo barateye imbere.
Abagendanye n'umukuru w'igihugu mu bibanza batembereye harimo muji uri ku metero 25 by'umugwa mukuru Kairo, ariko hubakwa umugwa mukuru wa politike mushasha wa Misiri ukaba ariyo shantiye ya mbere nini muri Afurika iriko irubakwa kuva mu kwa kane 2016 uri ku mahegitari 117 akaba akora ko buri munsi abakozi barimo abasirikare, abahinga mu by'ubwubatsi n'abakozi basanzwe baharurwa mu 200,000. Perezida w'u Burundi yaronse umuhango ko nawe igihugu ciwe kigiye kwigishwa uko bene iyi migambi irangurwa.
Bacabonera n'akagerero ko gutembereza mu gihugu cyabo tubone ingene kirifashe cyane cyane kutwereka ingene bariko barubaka umugwa mukuru wa politiki. Bariko babubaka neza cyane, bafise abahinga kandi byose ni babyikorera, bafise abahinga bagacakwereka mu mwanya mutoyi bimaze, kuko ntibararenze imyaka ibiri batangiye kubaka. Ariko twasanze ubu heshi amazu y'ubushikiranganji n'amashinga mateka byose barahinze kubyubaka, ndetse naho abakozi ba leta bose bazoba ahantu mu mwanya utarenga imyaka ibiri bamaze kubaka gushaka uburaro bw'abantu miliyoni 2 murumva yuko abantu bazi kwihuta mu gukora rero natwe twaciye tubonera akaryo koko basaba yuko abo bahinga babo na cyane cyane bajye bahinga bazi gutanga igicapo cy'igisagara abazi kwerekana amazu abereye ijisho ko nabo boza rero mu mugwi uzocuza vuba barimwo abo bahinga bazoca baza kugira ngo dufashanye
umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri no rugendo yahoramo mu Misiri yari yajanye n'abashikiranganje ba leta yiwe bane hamwe n'abanyemari baserukiye amashyira hamwe y'ubucuruzi n'amahinguriro bagera kuri 10 iruhande y'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayuba handa yishimiye atigara sigana rimwe mu ngendo zina zose amaze kugira hanze y'igihugu kuvagiye ku butegetsi gihuti huti mu kwa gatandatu 2020 biturutse ku rupfu kuyasubiriye nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva ku ntwaro za gisirikare zakomboye ingoma ya cami mu myaka ya 70 igihugu cya Misiri gifitanye imigenderanire myiza n'u Burundi mu bisata bitandukanye harimo ibijanye no kwivuna abansi eroje urika neza ijwi rya Amerika
urakoze loje turacyari mu Burundi abantu barenga 2023 banduye virusi itera sida mu mujyi wa Bujumbura mu myaka itatu ishize iyi mibare irenze urugero nk'uko Minisiteri y'ubuzima mu Burundi yabitangaje mu cyegeranyo yamuritseje ku wa gatanu mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda araduha inkuru irambuye
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cyo mugera wa sida bwemeza ko icyo kiza cabaye ndasa mu gisagara cha Bujumbura icegwa cakozwe no mugwi w'igihugu ujeje kugwanya uwo mugera cerekana ko mu myaka itatu iheze abandi uwo mugera canke bamenye ko bawugwaye muri icyo kiringo baringa 2023 ku mugwa mukuru w'ubutunzi muganga Theophile Akindazi atwara intara y'ubuvuzi ya Bujumbura niwe yashize habona icyo cegwa kuri uyu wa gatanu
abagenda mu mugera wa sida mu gisagara cha Bujumbura baba 2023 n'amajana 210 kera twarapima ikivunga tukabura n'umuntu n'ubu twahavuye duhindura dusha turavuga tuti ubu tuza turaraba neza neza turaba ahantu twibaza hoba hari population a risque ugiye kurabira mu bamwe ibyayura mutwe 200% baragoye mugera wa sida ugiye kuraba surveillance de sexe aho birabica bigacika hajya nyene niho dusha dukorera kuko niho dusanga abantu benshi bagenda mu mugera wa sida mugabo twasanze abo bake twapima benshi bagwaye mugera wa sida igituntu ni imwe mu ndwara z'ibyuririzi z'abagenda mu mugera wa sida abenshi bagwaye igituntu tubatumye dusanzwe bafite n'umugera wa sida harimo isiguro zibiri cyane uyo muntu yarasanzwe agenda n'umugera wa sida ariko umuti agaca awufata nabi inobservance hanyuma agaheza agaca agwara indwara z'ibyuririzi harimo n'igituntu cyane uyo muntu yaragwaye mugera wa sida mugabo atabizi ushikaho aremba akarinda kugira indwara z'ibyuririzi harimo n'igituntu
kuri we ingufu zo kugwanya uwo mugera zaragabanutse mu myaka itanu iheze bivanye n'ibihe igihugu caciyemo by'umutekano muke n'ihagarikwa ry'imfashanyo mvamakungu
nitwe mbonezi nitwe jisho mu gisagara cya Bujumbura tegerezwa kugwanya uwo mugera tubona yuko imengo harabaye kudebukirwa mu gusansibiriza umva bimeze nka kera kungene basansibiriza amasosiyasiyo hirya no hino bavuga gwanya umugera tuguma tubona re nuvoka none bagwara kuko batabizi canke babigira nkana ikosa riri kuri sansibilizasiyo twe tegezwa kuba sansibiliza kubandanya dusansibiliza dusigurira urwaruka
ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura nabwo bwamenyesheje ko bugiye gushira ingufu mu nyigisho no kugwanya ibiyayura mutwe hamwe n'umwuga wo kudandaza imibiri kuko ari byo bice icigwa cerekana ko harimo abagwayi canke abanduza abandi benshi Jimmy Atungimana umukuru w'igisagara cha Bujumbura akaba naserukira umugwi w'igisagara ujeje kugwanya sida amagarira bajejwe intwaro gufasha muri ico gikogwa
twebwe nk'abarongo w'igisagara cha Bujumbura twabonye uko twuja hamwe na cane cane ko iki kiza kiriko kiraho nyinganda kandi sagasesesha rumuri ivyo biharuro nivyo no kurenga mbere n'ivyo ko vyo hava binarenga irateye ubwoba abantu 2023 bagenda no mugera ibituma abantu batamenya kwikingira n'ibindi n'ibindi nuko hariho ibiyayura mutwe banywa n'abagiye abadandaza imibiri nabo nyine bababwira yuko babigira kubera babanyoye ibiyayura mutwe hariho ibiganiro tuzoza turatunganya na cyane cyane duhereye ku banyeshure mu buruhuko n'abandi mu kibano tubahimirize bajijuke ko icyo kiza atanumwe kigero mutwe ikindi naco n'abajeje intwaro nabo nyine bomenya yuko umugera wa sida twongere turandurane mbere n'abadandaza ivyo byayura mutwe haba inzoga haba yamatabi akaze kaze tubituza kugira ngo abenegihugu bacu tubakingire bihagije
icyo bikoze ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burashima ko abafata imiti igabanya ubugwayi bw'umugera wa sida ARV mu mfunyapfunyo y'igifaransa biyongereye bakava ku bice 38% bakaja ku bice birenga 80% ubujeka mu mwaka w'2016 igisata cishyamwe mu zamakungu kirabije amagara y'abantu OMS cerekana ko abagendana umugera wa sida mu Burundi barenga gato 2860 hakiyongera ko ibyo bitigiri bishasha by'abanduye canke bamenye ko bagwaye ikiza ruho nyanganda sida gushika mu mwaka uheze. OMS irivuga ko iyo ndwara iri muri zibiri zica abantu benshi mu Burundi iruhande ya malaria. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanya b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1 2 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC. Uko imyaka ihita umupira w'amaguru ku rwego rw'abari n'abategarugori wagiye utera imbere ku buryo bugaragara, gusa haracyari inzitizi. Mu karere ka Sekafa cyane cyane mu Burundi bihagaze biti. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Madame Jeannine Kamariza uri mu ihuriro ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, na Belize Ininahazwe utoza ikipe La Colombe FC y'abakobwa bakina umupira w'amaguru i Bujumbura. Duhereye kuri Madame Jeannine Kamariza.
Hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi novuga ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ubwo rukino rwifashe neza ariko ruracyafise intambwe yo gutera. Mvuga ko rwifashe neza kuko turabona ko hari amahiganwa atunganwa, hakaba inkino mu byicaro bitandukanye no mu mice itandukanye. Nicyo gituma mvuga ko gushikaho bimeze neza kuko urukino rurakinwa naho intambwe idashimishije cyane. Karorero notanga nko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turatunganya inkino championnat national nko mu cyicaro cya mbere muri Ligue A no mu cyicaro cya kabiri. Nko mu cyicaro cya mbere tukaba twararonse nk'imigwi ishika 10 ishobora guhiganwa. Twarakinishije inkino zishika kuri 90. Ubu muri kino gihe hariko harahiganwa imigwi iri mu cicaro ca kabiri. Iyo migwi nayo ni 10 iracariko irahiganwa. Ni ukuvuga ko aho honyene turabona ko urukino rukinwa aho simvutse no mu mashure, kuko mu mashure ubu turabona ko hariho amahiganwa atunganywa za interscolaire, ugasanga ubwo rukino rw'umupira w'amaguru rurakinwa n'abigeme naho nyene no mu ntara igihugu nyene hagati mu ntara turabona ko hari nk'amaprovince aratunganya inkino. Aha nk'ubu nko kuri no saha turiko turavugana nabonye nk'abantu bo mu Kirundo batweretse ko kuvana itariki 1/4 hari inkino zitunganyijwe, hari imigwi ishika umunani izoba iri kwirakina muri iyo ntara honyene. Aha rero ni kubereka ko urwo rukino ruriho rurakinwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Yego, nashaka ndabaze ko hari icyicaro cya mbere n'icya kabiri. Ibyo byicaro byose by'amahiganwa byatanguye kuba icyese ryari?
Mu mwaka w'2000 twaratangujwe amahiganwa. mugabo ya ni ni akiya rabanda neza ibihumbi bibiri harakinywa ibihumbi bibiri na kabiri zirakinywa ibihumbi bibiri na kane zirakinywa mugabo ni yari shampiyona duzuye ariko ubu haraheze imyaka nka cumi ubunye turabona ko yamahiganwa aguma kinywa
namwe madame Belize kubwanyu mwitegereje umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abapasoni mubona bwifashe gute mu Burundi no mu karere
ego ubu icyo navuga aho umupira w'amaguru w'abigeme ugeze mu Burundi ugeze ku ntambwe ishimishije uraje mu myaka yashize je navuga nk'umumenyereza kera wasanga abana b'abakobwa batabye bashaka ugasanga wewe ni uri urabahanyiriza kugira bakine ariko umisanga umwana w'umwigeme aza nko ku kibuga wenyine akizana ashaka nawe gukina ngo ikindi kintu nabonye ni uko ababyeyi baramaze gutahura ko n'abakobwa iyo babikunze babishoboye ko bashobora gukina bakabaha impusha kera wasanga ababyeyi babasanga no ku bibuga bababuza gukina ariko ubu usanga kenshi ababyeyi banabaherekeza kubibuga kubashigikira bumva ko ubu umwe byaramaze gukundwa n'abigeme bivanye no mu mashuri mambura muri primaire na secondaire ubu umwe hari amahiganwa y'abanyeshuri b'abigeme ku mupira w'amaguru mbese muri siporo zose ariko kera wasanga gusa ari secondaire gusa bakina ubu no mu mashuri y'intango usanga hariho ayo makompetisiyo y'aba bahuza rero muri rusange ngo madame Jeanne yabivuze ubu uyu mupira w'abigeme mu gihugu cyacu wifashe neza naho novuga ko ari ibice ijana ku ijana ariko ubu uyu amahiganwa ni menshi barakina shampiyona irahari yaba yabakuze cyangwa iy'abana ugasanga gusa igisigaye ni uko bamenyera gukina ajya amakompetisiyo yo hanze bigasaba ko bakina amamaci menshi bari amamaci menshi no mu gihugu kugira bamenyere izo hanze gusa icyo navuga ni uko ubu uyu umupira w'amaguru
mwavuze ko abana babigeme mu ntango bagonanwa batashaka kuza gukina n'ababyeyi bababuza ariko ukavuga kububizana n'ababyeyi bakabaherekeza bakaza kurorera mwibaza ko ari ikihe cyahindutse muri ibyo bihe bibiri
icyo navuga ni uko kera wasanga nk'umwigeme akina umupira w'amaguru kenshi bamwita nk'umenga nta nzira afite mu bantu ariko mu nyuma imigwi yaragiye irigisha abakinnyi kwanza babigeme kwifata rufasoni yaba mu masosiyete yaba mu mashuri aho bari hose kugira kwanza inzero nicyo kintu cya mbere cyatumye ababyeyi bashyigikira abo bigeme babo mu gihe nabo babikunze yego
ikindi nokongera ko aho nyine ababyeyi iyo bamaze kubona hari nk'abigeme bagiye gukina bakabona barashoboye nko gusohoka bakaza gukina mu makungu cyangwa bakaza gukina mu yindi ntara barabona ko haba hari si mikino gusa barabona ko hari ikintu umuntu aba akeneye gushika ko nibaza ko muri icyo gihe n'ababyeyi baratahura kujya umwana umurungika ukambera abana b'abakobwa batabatwara mu ishuri uko bagiye barajyayo ari bakenya bakabona akarusho abo bana bagiye mu ishuri bazana mu kibano byaratumye n'ababyeyi baza bararekura abana kugira baje mu nkino z'umupira w'amaguru
muribaza rero izo nzitizi ziba zikihari umugabo idakomeye nka kera zifatiye ku mico n'imigenzo ko biri ko birahinduka nk'uko muri ko mubibona
ego inzitizi zijyanye n'imico n'imigenzo aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi biraboneka ko ariho akarusho byarahindutse rero inzitizi nsigaye mbona rwose ubu ni inzitizi ijyanye cyane cyane n'uburyo ahashaka kuvuga ingene nk'iyo migwi ironka ibikoresho nashaka kuvuga amashyirahamwe cyangwa abagwizatunga batarajijuka cyane gushyiramwo amahera mu migwi y'abigeme cyangwa y'abakenyezi icyo nicyo mbona kikiri inzitizi rwose gusumba icyo cy'imico n'imigenzo
nawe madame Belize ku bijyanye n'ubwo buryo nk'uko muri umumenyereza w'uwo mugwi w'abigeme w'umupira maguru La Colombe FC uburyo murabona no muri umugabo wanyu no muri yo club yanyu ko ari kibazo ngo ko ari karabivuga madame Janine
ego ubwo buryo ngo bwaraguze muri La Colombe gusa n'imigwi yose twe tubibonera kubivuga usanga tudafite na ibikoresho bikwiye ugasanga nko ku kibuga ufite abakinnyi nka 20 ufite nk'imipira 2 kusaba kubakinisha ugasanga biragoye gutegura imyimenyerezo yabo ego pfuma ibyo onye biracyari ingorane nini imigwi yose rero iyo ngorane kugira irangire nk'uko madame Janine yabivuze nuko amashyirahamwe n'abaguzi atunga abantu bose baba bakunda inkino ko bodushyigikira nka kujya bashyigikira iy'abagabo n'abahungu yego
muri ubwo buryo madame Janine ishyirahamwe FIFA n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB bifasha gute kuronsa uburyo abigeme bashaka kugira umwuga gukina umupira w'amaguru
ego aho rero ico ni ikintu gikomeye cyane urwego FIFA rubicishije mu ishyirahamwe FSB buratuma urwo rukino rumenyekana kandi rukinwa kuko nimba turiko turakora ubunye aya mahiganwa ni cyane cyane no kuri ubwo buryo butarwa na FIFA FIFA irafasha cyane mu gutanga nk'ibi by'amaformasiyo yaba entraineur mu gutanga ibi bikoresho ari imipira ari ama protege sidiya bijya byo kwikingiriza kugira abakinnyi ntibavunike hari aho twigeze kuza turabironka canke naho nyene abatwara federasiyo y'u Burundi bakabiturosa mu bundi buryo mugabo kwizanye cyane cyane na FIFA hariho amaprogramu menshi ajyanye no guteza imbere urwo rukino umupira w'amaguru w'abigeme ku bijyanye cyane cyane na n'ibyo bya formation n'ibyo guteza imbere abigeme n'abakenyezi boja mu nzego zitutwara urwo rukino ego n'ibyo cyane cyane FIFA idushyigikiramo kandi irabikora kuko irafise programme nininya iva kuri 2020 gushika muri 2023 hariho programme yo guteza imbere urwo rukino yashyize deja ku rutonde biriko biraja mu ngiro
naho ku vyereke uburyo bw'amafaranga FIFA ndi bukumega yigeze kuba ivuga ko izotanga amafaranga agenewe guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ku isi sinzi ko ikiye ku karere ka Sekafa hari cyo cyarabonetse na ku vyereke Burundi
twete ku vyerekeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi federasiyo yacu iraduha uburyo bw'amafaranga kugira dukoreshe izi championa nayo mafaranga rero dukoresha yatanzwe na FIFA nta handi apfa kuko nta mashyirahamwe ubunye adufashe dukoresha ayo aba yatanzwe na FIFA.
Hello Ivena Nduwimana.
Yego
turiko turavuga ku vyerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka Sekafa na cyane cyane turiko dushimikira ku Burundi ndi kumwe n'abatumire madame Janine Kamariza ari mu mugwi ujejwe umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB na Belize Ininahazwe umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru w'abigeme La Colombe FC w'i Bujumbura. Hari ikibazo mwabaza cyangwa icyumvyo mwoshikiriza ku vyerekeye guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka Sekafa?
Ego cyane ari le nyinerera ndakoba gushikiriza ronda umupira w'amaguru utari kintu cya mbere cyiza haba ku bigeme cyane ku bagabo cyo no saba rero nuko kuba ugufasha cyane gufata mugongo cyane ukwego kuko abakenyezi cyangwa abigeme bakina umupira w'amaguru kugira ngo nabo bagire intambwe ishimishije bashike kure kuko byaba biri kose kuko urabona abagabo cyangwa abahungu bakina umupira neza bafashwe neza cyane cyane gaha mu Burundi urabona yuko umenga bamwe ibintu byinshi ntibabyitaho akaba ari ikintu cyo gukunda no gukundisha ubwo umupira mbere hagati kandi biganye byinshi ku maradiyo atandukanye kugira ngo abantu bahorongere ubwo rukino rw'umupira w'amaguru kugira ngo kutere pera kwa kinyezi cyane kwa gawo cyane kwa kinyezi
Nishuti bakunzi bijwi rya Amerika makuru yacu yakakanya na hatu ya soreje reka nshimire mwe mwese mwari mu duteza amatwi na bagenzi banje bamfashije kuyabagezaho Fatou Alimas Kalala ni wamfashije kuyegeranya je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma twese turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe mukomere